Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Turi ku munsi wa gatatu ugenekezo rya 28 Ruhuma umwaka w'ibihumbi 2024 nshuti namwe bagenzi mwashimiye gukurikira radio Inzamba agateka kawe reka ndabahe mwaramutse chanke mwiriwe bivanye naho mudukurikira muherereye iri ni ryasango ry'amakuru mu Kirundi aza kuba agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Abana batatu barahitanywe n'imvura imaze iminsi igwa hariya muri komine Buhinyuza mu ntara ya Muyinga ni muri uku kwezi kwa Ruhuma. Umunyamabanga nshingwabikorwa muri komine Buhinyuza asaba ababyeyi gukurikirana abana babo mu gihe imvura ibiriki igwa ari nyinshi. Karoli Mukasi umushakashatsi muri kahise akaba yarigeze no kurongora umugambi w'abadasigana iprona abona ko leta y'u Burundi atakindi gituma yagiriza igihugu cy'u Rwanda mu kukiremantariza intebe ishushe ko gifasha umuharire zitabara utera u Burundi. Karoli Mukasi akabona ko uko ari guhuma amaso abanyagihugu mu gushaka kubibagiza ubuzima bubi bwashyizwemo na leta ya CNDD-FDD nayo ku bwa Frederic Bamvuga Inyumvira arongoye urunani Sefuro Arusha we babona ko ya leta yari ikwiye gukura icyo cyose cyotuma abanyagihugu bafata ibigwanisho akaba ababivuze inyuma yaho habereye igitero cy'umuhari leta tabara ariya iburinga muri komine Gihanga. Makuru ajanye n'ubutungane umuhari n'amahoro ubona ko ya ubutungane bwigenga mu Burundi umenyesha makuru Florian Irangabiye abamaze gusohoka ibohero ibyo bivugwa na Marie Louise Baricako arongoye umuhari n'amahoro ku bwa Marie Louise Baricako ngo ingingo iherutse gufatwa kugumiza munyororo yomenyesha makuru ngo iratosekaza isura y'igihugu. Aya n'andi ni mukanya gasubiye kubaye ikaze.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Reka dusubire tubaramutse mwebwe mwese mwahisemo radio Inzamba agateka kawe. Abana batatu muri komine Buhinyuza mu ntara Muyinga barasize ubuzima mu mvura imaze iminsi iriko iragwa muri ako gace. Babiri muri bo bahitanywe n'imvura uwundi akorokera mu kinogo cyuzuye amazi nk'uko bimenyeshwa n'umunyamabanga nshingwabikorwa muri komine Buhinyuza Emmanuel Ntirandekura. Uwo mutegetsi agasaba ababyeyi kwama bitwararika ubuzima bw'abana babo na cyane cyane iy'imvura ikiragwa Eddie Claude nini nahatswe.
Imvura imaze iminsi igwa muri komine Buhinyuza yahitanye abana batatu amakuru ava muri iyo komine avuga ko babiri muri bo bahitanywe n'imivo uwundi akorokera mu kinogo kiretsemwo amazi nk'uko bimenyeshwa n'umunyamabanga nshingwabikorwa muri komine Buhinyuza Emmanuel Ntirandekura. Uwo murongozi asaba abavyeyi kwitwararika ubuzima bw'abana babo mu kubarinda amasanganya cane cane mu gihe cy'imvura. Emmanuel Ntirandekura atera kama ababyeyi kwiyaniza abana babo bakareka kuja gukinira hafi y'imigende canke y'ibinogo by'amazi mu gihe imvura irikiragwa canke yise. Asaba kandi ababyeyi kuzibira ibinogo biri hafi y'imihana birekamwo amazi kugira ntibisubire kwinkumbi nk'uko biherutse kuba.
Arakoze Eddie Claude nini nazwe. Abatwara Burundi barakwiye gukuraho ico cyose cyotuma hari abanyagihugu bafata ibigwanisho ibyo bisabwa n'urunani Sefora Arusha Frederic bamvuga inyumvira arongoye urunani akabivuze nyuma y'igitero cy'umuhari Rede Tabara giherutse kubera hari iburinga muri komine Gihanga mu ntara y'Abubanza ku munsi w'Imana uheze. Frederic bamvuga inyumvira asaba uwofata ibigwanisho wese kwirinda kwica abanyagihugu ataco bazira. Frederic bamvuga inyumvira
twabyakiriye nabi cyane kuko ubuzima bw'abanyagihugu uyu munsi bwacitse igikinisho by'abantu kandi si bishasha tubigizemo iminsi gushika abarundi batarategera yuko mu bisanzwe ubu atari umwanya wo gusubira kuja muri ibyo bintu. Niko simpakana ko ibibazo muri leta bitabuze biriho ni byinshi ariko ahubwo bo tubona basaba ko bikubita agashi kubera ko nkuko yigeze kubivuga umukuru w'igihugu ati burya mu itangazo mpuzamakungu mu ntangamarara yabyo agace kagira gatatu aravuga bati hasabwe abatwara ibihugu ko bogerageza kwirinda gusunikira abanyagihugu mu nyifato yotuma bagenda gufata ibigwanisho. Ni kuvuga abanyagihugu bamaze kubura isaganirizo barashobora gufata ibigwanisho hajya ntibazi bibaze nibo bonyine ashobora gufata ibigwanisho n'abandi babifata ariko abazobifata ntibazi babifata bagenda kwica umunyagihugu kuko uriyeza gufata ibigwanisho n'ubugiye kugwana n'umunyagihugu ugiye kugwana n'abasirikare n'abajeje umutekano niyo siguro nyine yo kumvikana naye ibindi usanga ari ibintu bidasobanutse neza kuko ukubateye ahiburinga bagatera ku kibuga cy'indege bagatera hariya ivugizo hose basanga abanyagihugu bapfa mu bibaze badati none by'ukuri iyo ngwano yo gushakiye ni yande aho bavuga ko bayiteye boba bemanga ubururupfu rw'abantu nk'uko rw'abanyagihugu atacu bazira.
Nta kindi gituma leta y'u Burundi iguma yagiriza igihugu cy'u Rwanda mu kukiremeka intebe ishushe ko ari cyo gifasha umuhari Rede Tabara utera u Burundi uturutse mu gihugu cya Congo iharanira demokarasi ngo ataruguma amaso abanyagihugu kugira ngo ntibazirikane ubuzima bubi barimwo bashyizwemo na leta ya CNDD-FDD. Ibyo byashyikirijwe na Charles Mukasi umushakashatsi mu bya kahise akaba yarigeze no kurongora umugambwe badasigana iprona abishikirije inyuma y'igitero giherutse kugirwa n'umuhari Rede Tabara mu ntara y'Abubanza wo maruka bajuturutse mu gihugu kiranye cya Congo iharanira demokarasi. Ico gihe leta y'u Burundi ikaba yaciye yagiriza leta y'u Rwanda yuko ariyo iri nyuma ico gitero. Twumvirize Charles Mukasi.
Iyi ntwaro ifise ingorane iyo vyayinaniye mu gihugu kenshi barondera gusamaza abanyagihugu ngo bitwe ko hari ikintu gikomeye bariko barakora bagatera ingwano ahandi cyangwa bakagira ibintu by'umudurumbanyo kenshi kugira ngo baronke umwansi ushuronderera igihugu umwansi wundi avuye hanze. Ni bijya mu cyongereza bita scape go to men donc ni bouc émissaire urondera détourner l'attention bivuga mu gifaransa ugasamaza abantu bakiyumvira ngo muri ko mugwanya umwansi kandi atabariho muramurondera nyine mukamugira ibyo mumwangiriza. Izo ni zomvo
Charles Mukasi avuga kandi ko leta y'u Rwanda izi kwifata kwa amajambo nk'ayo ari agasomborotso kuko ngo atakintu na kimwe leta y'u Burundi ifatira ko mu kwemeza ku Rwanda ariko rukorafasha Rede Tabara. Charles Mukasi akavuga yuko yaba kutaruka kwifata ngo u Rwanda ruba rwarasubirije mu ndumane igihugu cy'u Burundi ko ngo Burundi busanzwe bukorana FDLR interahamwe zakoze genocide mu gihugu cy'u Rwanda n'ubu twumvirize Charles Mukasi.
Ariko rero hari ikintu je nashaka kuvuga burya abanyarwanda no kuri baratekereje cyangwa intwaro iratekereje mwabivuze namwe bwe ntabimenyetso mbona by'uko u Rwanda ari gorushigikiye Rede Tabara kuko na Rede Tabara no gwitwaza kuko ikongo hariyo FNL imwe bitiranza bampema yoyo ko batayivuga yo ntibangamiye u Burundi nico gituma mvuga nti imbo nyamukuru n'izijya zindi za mbere navuze ariko abanyarwanda burya barazi kwifata n'ukuri. Ndi muri leta y'u Rwanda hakaba hari intwaro ikorana na FDL yabi ikongo yabi yo mu Burundi n'ukuri no guterana gushika ubu n'ukuri je mvuga nti abanyarwanda barazi kwifata kuko nibaza ko hari ibihugu bike hari intwaro nkeyi kuri iyi si bo kwifata uku ntware yo mu Rwanda yifashe uravye ingene leta ya Kongo na leta y'u Burundi zikorana n'abakozi honyabwoko mu Rwanda kandi bafise umugambi wo gusenyura iyo ntwaro izo leta rero yabiyikonge yo mu Burundi naho Tshisekedi daherutse kuvuga wewe wati ndabivuyemwe byo gutembagaza iyo leta mugaba Burundi leta y'u Burundi kumuvuga ati jaha gutembagaza u Rwanda
Rekareka kabura ni wihibara
Izo nduru zamaze ko ziravuga iwawe ziva kuki Nta shari Kutsamiza muri kwaserera ya minsi yose
Nije nabahamagaye ko mwita mu bitabarawe Uri na kubita nuwanyu Genda murabe byo mu ngo zanyu mu mpamahoro
Nuko uvutse Mbega umugabo ataza hisigeze Gezuranyu mice Nano udasonera ubasezeranye ubona yo kubatwegwe bigenze gute basoko kuri wala ya maze bati kananira abagabo ninye
mupasi uwo mugabo numva avuga nk'icihebe mupfiki
bashingana uwo mugabo mbisi yose atasha ndaza kumahira ejo bundi hari umugenzi yanshiriye agace ko afise umuhabara bakwegana ari we no banzira uno moshi rero nariye umutima amenyo nda ariye umutima amenyo atangwe kunjyagagu ndamubaza ntumuhabara wawe nziza buri munsi wagiye mukabantu kama amahoro n'abana banjye akukomeza kumburiza igufa nyirishyira hasi bashingana yasigasimbira ko aregagura namwe ntimuraba uko agize
ubu muri iki kinjana tugezemo hariho umugabo yiyubaha ari kubita umugore wiwe n'inka zifite ba nyirizi zifite ikubita mutwaza ibi ntibishobora guherera genda witura ubutungane natwe tuzokubera ibyabona ko mabi nk'ayo akorerwa abakenyezi by'imuntu ngo jihani iwacu ni uko abagabo gito badasengezwa ngo bahanwe hisunzwe amategeko
aka gakino mugashyikirizwa n'umuhari n'amahoro igeme n'abakenyezi baranira amahoro n'umutekano
Dutandukire igisata kijanye n'ubutungane Floriane Irangabiye abamaze kurekugwa ya ubutungane bw'u Burundi bwigenga ivyo bivugwa n'umuhari n'amahoro wabigeme n'abakenyezi baranira amahoro n'umutekano mu Burundi mu itangazo uwo muhari uherutse gusohora Marie Louise Baricakorongo uyu muhari avuga ko ingingo iheruka gufatirwa umenyeshamakuru Floriane Irangabiye yo kumugumiza mu munyororo imyaka 10 iri mu bito sekaza isura y'igihugu Marie Louise Baricako agasaba yuko yorekogwa kandi atagisabwe kubera ariko ahogwa ubusa Marie Louise Baricako
biragaragara neza ku gisata cy'ubutungane cyatewe igitsure mu rubanza rwaciriwe umenyesha makuru Florian Irangabiye kugira ngo butere ubwoba abaharanira agateka kazi na muntu amenyesha makuru hamwe n'uwo wese yoba afise agatima ko gushira habona intwaro y'agacinyizo ukuri ibiturire no guhohotera agateka kazi na muntu byiganje mu Burundi nta cemezo na kimwe gifadika cigeze cerekanwa mu ikurikiranwa ry'urubanza rwa Florian Irangabiye ari naco gituma yari akwiye kurekurwa n'ingoga atani kisabwe yaba ubutungane bw'u Burundi bwigenga nta kindi na kimwe gituma akurikiranwa akongera akaborezwa igufa nk'uko tubibona atari umwuga wiwe wo kumenyesha amakuru kuva u Burundi bugiye mu kanga mu mwaka wa 2015 yateye agahinda kubona ingene abamenyesha amakuru abahanira agateka kazi na muntu abatavuga rumwe n'ubutegetsi nabo bose bahagararira ukuri umutekano amategeko n'uburenganzira bwa kiremwa muntu bagirirwa iterabwoba nitotezwa bitagira izina n'ayandi mabi menshi cyane aho nyangagateka kazi na muntu bimwe birenze urugero. Ikibabaje kuruta byose nuko ibyo byose biba abari bajejwe guhagararira amahoro n'umutekano w'abanyagihugu bose barorera. Igihe rero kirageze ko abatwara Burundi uhereye ku rwego rwo hejuru bo kwikubita gashi bagakoresha ubushobozi bwose bafise bakarandurana n'imizi ico kiza ciziziye igihugu catwibaruse. Umuhari n'amahoro ufatiyeho aka kanya ngo wiyamirize wivuye inyumba ubwo rubanza rwaciwe na sentare gasamburamanza runyuranye n'amategeko atanga uburenganzira bwo gushikiriza ibyiyumviro kandi rugateye iceyi izina ry'u Burundi mu makungu. Turasabye dushimitse ko abarongoye Burundi bokora uko bashobora kugira bahagarike baboke umugongo inzego z'ubutungane bahagarike ikubagurwa ry'abamenyesha makuru abandi agateka kazi na muntu n'abatavuga rumwe na leta bongere kandi barekure Florian Irangabiye atakirinze gusabwa kuko ipfungwa ryiwe arakarenganya.
Mu gisata kijanye n'ubutunzi bikorwa byo kwegeranya umwimbu w'intete z'ibigori byumye urabandanya mu gihugu cyose nkuko bimenyeshwa n'umuyobozi w'igega ca leta Anagesa Joseph Nduwimana kamenyesha ko nawo mugambi wo kwegeranya izo ntete watangujwe na leta kitabaza ko n'ubundi wese yogura izo ntete ariko akubahiriza igiciro cyashinzwe na leta c'igihumbi n'amajana ku kilo. Dukurikire Joseph Nduwimana arongoye ikigega Anagesa.
Turiko twegeranya umwimbu w'ibigori ahize bimwe n'ibyo haraguzwe ibigori bitari bike muri iyo gushika mu mpera y'iyo ndwi ihetse hanyuma muri mu ntango y'inzu naho nyine hariko araza ibigori bitari bike twaregeze itariki 1300 hafi bimaze kuba ibigori bitari bike. Navuga ndi ingorane imwe mbonamo ni uko urumva ibyo gutanga amafaranga biraca mu maprocedure inzira bicamo. Rero twabwira abenegihugu bariko barazana ibigori yuko ayo mafaranga ariko araboneka mugabo nuko ari izo nzira nyine bicamo ugasanga bishobotse mu munsi umwe cyangwa ibiri. Sinzi ko mwarakurikiranye iryo tangazo kuri kuvuga riravuga yuko undi wese ushaka kuguriza ibigori atangorane ashobora kugura igihambaye ari uko yubahiriza icyo giciro leta yashinze 1700 ku kiro nta yindi ngorane irimo. Undi wese ushaka kwegeranya umuntu w'ibigori arashobora kwegeranya.
Ishyirahamwe Parseme ryo ribona ko ibintu bijyanye no kudandaza umwimbu w'ibiribwa byari bikwiye gukogwa n'abikorera utwabo. Iryo shyirahamwe ridisigura ko bigumye biri mu minwe ya leta atakarusho kaboneka bizomarira igihugu mu byerekeye kuzamura ubutunzi. Tutega amatwi Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe Parseme.
Ndusabwe emerizansi nomya ko segiteri privi abikwera utwabo niyo bategereza guhabwa ikibanza cy'imbere akazireka abwirizwa kugaburwa. Leta ntimusa nkigira idandaza, leta ntidandaza, leta ntidandaza kuko ibyo kuvuga ati leta irikiragura ibigori ku giciro 1700 hanyuma bagishyire ku 2200 leta ubibikira dandaza ibyo bigori bigira ibidandaze iyo nyungu leta ibishaka kuguka inyungu hanyuma isubira idandaze ibigori kandi ibihereza abandi bakomeresa babigure nabo basubireza barashyira ku inyungu uwo biciye kweza barashyira ku inyungu. Ntiwumva yuko mu maherezo usanga abantu bose bari muri spekulasiyo mu nyuma hageze ko bisubira kugurishwa. Iyo valera ajute izo bibiri hehe n'abavuga ngo umunyagihugu washatse kumuhinga igiciro ngo cizi izo bibiri hehe o finale mu nyuma tusanga byazanye ya inflation na spekulasiyo mu nyuma cyanke leta yo ntawuzi ibyashaka kubishaka kubitwara no kubidandaza ku mbere n'ahandi hantu muri za pamu cyanke n'ahandi cyanke n'iyi. Hanyuma ikindi ni uko anagista nishyira hamwe bidandaza yunguka rya leta harimo ibintu by'ibibazo. Ikindi ni uko tuvuga tuti niyo bariko baragira urwo rudandazwa ugiye ku rubuga wumvise hari gani kwa kwa tuwa tuwa ibiro nkijana raha wakati ibiro mirongi ibiri ngo harimo ibihumbwa ngo harimo iki ugasanga watu wa ibiri jana waguhaya kwa mahera jani ibiro mirongi tanda tu mirongi.
Ikindi rero ni uko utusanga ayo mastoke abari muri za najisa kubera uraziko hanini n'aba cheki turakuru akuru muri leta usanga baracitse abadandaza kujya dukunda kubakunda kwivuga utusanga benshi ari wari kubaraja kurondera ngene bo byigurira bagasura kuvyunguka ko ugatusanga ikigori ko gicika nk'imara umuntu arondera ko amafaranga kume kwisuka ari murabyibuka mu minsi heze ugatusanga umengo ufise ibigori ni imari yabitse mu minsi zorumva ikigori ukazaga kiko kirarondengwa ngo ugifise ngo ni imari kwajyo muri leta nyine ari kubaraja n'abaca basura akabyihana kubera abafise ingufu muri uwo mwanya
yari Foste Ndikumana rongoye ishirahamwe Parsem mu kurangiza makuru twabateguriye dukubitire mu ikambi y'impunzi y'Induta mu gihugu cya Tanzania ubwoba ngo ni byinshi cyane mu mpunzi z'Abarundi ziri mu iyo kambi n'inyuma yaho haheze iminsi ishirahamwe gitaho impunzi ku isi ICR ritanguje itekeza ryo gusubira w'impunzi amakarata y'impunzi kuboza rizarazimiye kubw'izo mpunzi ico gikorwa ngo catumye hagaruka muri iyo kambi Abarundi bari barahungutse bavuye i Burundi abasigaye mu ikambi bakaba batekewe n'ubwoba kuri uwo muzi w'abantu batamenye bagasaba ishyirahamwe hase guhagarika ico gikorwa bakabanza kugira amatohoza ku mpunzi z'ukuri zigenewe ayo makarata kurikira umwe muri izo mpunzi
hari igikorwa hase maze iminsi karashubuha ikarata ndanga mpunzi impunzi zari zaratakaje izo mpapuro abo nibaze n'abantu bamara amezi atatu ntacyo yabonaga mpunzi idatora imfungurwa cyangwa na pamu ibyo rero urumva uno munsi byatumye haba abantu benshi cyane bari muri Amerikani bavuye i Burundi abari baje mu 2015-2016 bazanye n'impunzi bakorera igendereza abandi bakora iperereza hanyuma rero ikibazo cy'ibikorwa cyabo cyari cyaraheze hanyuma barasubira inyuma uno munsi rero bagarutse ku bwinshi ibyo rero biduteye ubwoba kubera ko mu minsi iheze twabasa amakuru ko iperereza yarungitse abakozi barajwe benshi mu makambi ngo kugira ngo bacunge abantu bakorana na leta itabara impunzi zo bazikorana na leta itabara rero urumva abo baje nikibaza ko icyo gikorwa cya CF cyaciye kibaha akari ibyo keza ko kugaruka ngaha bamwe bari ngaha mu 2015-2016 kugira ngo bagaruke babandanye ibyo bari ko barakora icyo gihe ko bisa ko muri icyo gihe cyo mu 2016-2015 ariho impunzi nyinshi zanyuruze impunzi nyinshi zapfuye bikozwe n'abo bantu tutazi ikibazana ngaha rero dusaba yuko hashe icyo gikorwa yo gihagarika kugira ngo abo bantu basubire inyuma kubera ko nashaka bifasha twebwe impunzi keretse ko giha akaryo abasubirira nabi kuza gusubirira nabi
ni kuri iryo jwi ry'uwo murundi yahungiye Induta mu gihugu cya Tanzania dushije dusozera ko makuru twari twabateguriye nshimire mwebwe mwese mwaduteze yompi nawe utaha.